nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane igerekezo rya kane nzero umwaka w'2024 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikirana radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nongera ndabaha n'ikaze murano makuru twabateguriye y'ikirundi yo kuri uno mugoroba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imvugo yacikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint David Deleverian Ndikuriyo aho avuga ko abasirikare barungitse mu gihugu ca Congo kurwanya abasuma ni imvugo ifobetse aho yashatse kuvuga umuhari M23 wa ivyo bivugwa na Jean Bosco Rwigemera icegera c'urongoye Seforo Arusha aho avuga ko atumva na gato ingene Burundi bworungika mu gihugu ca Congo abasirikare kurwanya abasuma mu kindi gihugu Jean Bosco Rwigemera avuga ko imvugo bene izo z'abategetsi b'u Burundi zisanzwe zimaze mbere kumenyerwa. Umugambwe Sahwanya Fodebo ubona ko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ngo byari bikwiye gucira imbere ibiganiro kugira ngo bitorere umuti ibibazo byose bijyanye n'imigenderanire ibyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa kane n'umugambwe Sahwanya Fodebo. Mu makuru arahe na gatya kazi na muntu nawo umuhari igiteko yamiriza imvugo y'umukuru w'igihugu Baristo Ndayishimiye yahamagarira abarundi kwica abahuza ibitsina bisanga yashe niko yagize arongoye uwo muhari avuga ko ibyo bishobora gutuma n'abadahuje ibitsina bashobora kwicwa ku mvo zitandukanye bakavyitirira ko bariko bica basanzwe bahuza ibitsina babisangiye. Saya gusa twateguriye muragoma muduteze yompi mukanya idonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa imvugo iherutse gushikizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint David de Reverion kuri avuga ko leta y'u Burundi yarungitse igisirikare mu gihugu cya Congo kwirukana abasuma. Wone imvugo ifobetse kandi abategetsi b'u Burundi bakunda gukoresha iyo habaye ibitero mu gihugu byo bivugwa na Jean Bosco Rwigemera icegera c'urongo Seforo Arusha havuga ko Reverian Ndikuriyo aragasuzuguro kenshi yariko avuga umuhari M23 hakaba hari mu kiganiro yatanze ku bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Jean Bosco Rwigemera agatangazwa n'inyungu u Burundi bwo bafise kuja gutuza abasoma mu kindi gihugu tega matwi Jean Bosco Rwigemera n'icegera c'urongoye urunani rw'abanye politike yatavuga rumwe n'ubutegetsi Seforo Arusha.
Iyo mvugo turayimenyereye rero ku bategetsi b'u Burundi kuko yaramyeho igihe cyose u Burundi bwamye hari itero bibaye ku bariko bagwanya ubwo butegetsi bama bavuga yuko ngo ari abasuma ngo ari ababandi ariko ngo ugayisumba ariyo ngwara ngo n'umwibutsa w'ikirundi. Ubu rero ikibazo nyamukuru nico kumenya kubera iki ku ruhande rumwe ubutegetsi bwemera yuko aba basirikare babarungitse Kongo ariko iyo hageze abafatwa mpiri bakabihakana bagaca babitirira umuhari wa Red Tabara yuko atarababo ataraba igihugu ari aba soda b'umuhari wa Red Tabara. Kubisanzwe ngo kuri guca muziko ni gusha kandi kuri kwa mari ari kumwe mugabo ico twomenya nuko kesho bugi biranga ikinyoma ni kwivuguruza no kuvuga iki ejo ukavuga ikindi ntagire uzotangara niyumva ejo batubwiye ibindi kuri abo basoda barungi kwa Ikongo kuko amaherezo bugi abazotubwira ibitari bike batebe bavuga ukuri. Ikindi kibazo beshi bibaza na twebwe turimwo muri Seforo Arusha mbega barungisa abasoda kugira ngo birukane abo bisaba abantu ariko barasahura itunga ya Kongo ivyo o iraraba u Burundi mbega biri mu migambi nyamukuru yategerezwa kuja imbere muri leta y'u Burundi nayo nyene tuzi neza ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe naco nyene gifise ingorane y'ubusuma bw'imonogoje kuva hasi gushika hejuru y'ubusuma bw'imonogoje mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu mbere uno munsi ubutunzi bw'igihugu bukaba bwarahagaze kubera iki birengagiza ibiri mu gihugu bakaja kuraba ibiri Kongo abo basoda bari ku butaka bwa Kongo mbere no gushika ku bacungera umutekano wa prezida Tshisekedi hakindi atari ko arabaca abategetsi babarungika barinjiza amahera mbere ku mifuko yabo ku kwezi amahera aharuwe bijanye n'igitigiri cy'abarungitswe kugwana muri ico gihugu ca Kongo.
Jean Bosco Wigemera akavuga kandi ko atumva na gato ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende David D avuga ko abasirikare barungitswe muri Kongo gutuza abasuma mu gihe amaraporo atandukanye avuga ko birirwa barafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme bakongera bagasahura abanyagihugu mu gihugu ca Kongo. Tusubire dutega amatwi Jean Bosco Wigemera ni cyegera cy'urongoye Unani Sefor Arusha.
Biravugwa yuko kavugwa n'aba jejwe agateka kazi na muntu yuko aba basirikare barungikwa I Kongo bafise inyifato ibaranga yuko kugira vya mfurambi abigeme n'abafasoni baho I Kongo seruko bwa Kongo none ivyo niko gukingira igihugu ca Kongo. Biravugwa yuko abo basirikare bica bakiba ibitungwa by'abanyagihugu muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo. None nico uwo mutegetsi nyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yita gukingira gutuza abasuma abo yise ababandi. Nibaza yuko ari kinyoma bafise izindi ntumbero bariko barakurikirana.
Tutandukira amakuru ajyanye n'imigenderanire y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ngo byari bikwiye gushimbira ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyisho ibibazo bitandukanye hagati y'ibyo bihugu bisabwa n'umugambwe sa Wanyafurode. Mubona ko ibyo bihugu bisa n'ibyasubiye gushamirana mu itangazo umugambwe wasohoye kuri uno wa kane werekanye ko iyo hari ukutumvikana hagati y'ibihugu hari uko abanyagihugu bavyo bashobora kugwa mu mporero ukifuza ko bitosubira ko batutega amatwi. Phineas Nigaba ni cegera c'umukuru w'umugambwe sa Wanyafurode akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro.
Umugambwe sa Wanyafurode urabona ko ibyo bihugu bibiri byotegereza kwicara hamwe bigashobora gutorera ingorane ibibazo biri hagati yabyo biciye mu biganiro hagati yabyo byananirana bakarondera abahuza bakabaje hagati kugira ngo ingorane zitorerwe umuti biciye mu nzira z'ibiganiro. Nicyo gituma umugambwe sa Wanyafurode ukomeza usaba ko ibyo bihugu bibiri byoroza biraraba ko muri kahise ingingo zagiye zirafatwa zagiye ziragira inkurikizi ku buzima bw'abanyagihugu batuye ibyo bihugu. Hano gituma umugambwe sa Wanyafurode utokwifuza ko ingingo zimwe zagiye zirafatwa mu gihe giheze zitosubira gufatwa kuko ari Abarundi ari Abanyarwanda aribo bahagirira ingorane nyinshi cyane. Nicyo gituma rero umugambwe sa Wanyafurode ukomeza usaba ushimitse ko ingorane izo arizo zose zotorerwa umuti biciye mu biganiro. Umugambwe sa Wanyafurode ukaboneraho gusaba aka karere ishyirahamwe ry'umuri aka karere ry'umuri Afurika y'ubuseruko yuko ryokora ibishoboka byose rikaza rirakora mu kubibazo biri hagati y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Turabona ko iryo shyirahamwe kitanga biboneka mu gutorera inyishu ku bibazo bibyubutse hagati y'ibihugu biri iryo shyirahamwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe arabandanya. Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu rigiteka ririyamiriza imvugo ya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ihamagarira Abarundi kwica abahuza ibitsina bisangiye ashe niko yagize arongoye rigiteka avuga ko iyo mvugo ishobora gutuma n'abadahuza ibitsina babisangiye bicwa kuko kumvo zitano kanye na chane chane abatavuga rumwe n'umugambi ku butegetsi CNDD FDD tutega matwi anshe niko yagize arongoye ligiteka
mwishyamwe ligiteka twasoye itangazo aho twiyamiriza imvugo y'umukuru w'igihugu ihamagarira abanyagihugu kwica abandi banyagihugu ngo nuko ububa bahuza ibitsina babisangiye birababaje kumva umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu kwica bene wabo babicishije amabuye ngo kubibuga by'imipira mwishyamwe ligiteka turatswa bahuza ibitsina babisangiye bafise uburenganzira nk'abandi barundi bose bafite uburenganzira bwo kubaho bwo kwiga bwo kuvugwa mugabo birababaje aho umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu kwihanira mwishyamwe ligiteka turazi ko kwihanira cyangwa na mbere kwihorahorana ari ibintu bisanzwe biriho mu gihugu kuko nko mu 2022 ishyamwe ligiteka ryashoboye gutoza kuvuga ku bantu bishwe bazira ibyo kwihorahorana cyangwa kwihanira abasha 36 uyu mwaka wa 2023 twashoboye gutoza ku bashika 37 zumvikana ko ihamagarira ry'umukuru w'igihugu aheruka kugira rishobora kugira ingaruka mbi nyinshi rishobora gutuma abantu benshi bicwa kubera batari no muri ibyo mugaro kubera bafite ibindi bahogwa bitazwi
aje niko yagize asaba umukuru w'igihugu gufata ingingo zibereye kugira ngo ahagarike ibyo bintu cyane cyane ko himirije amatora kuko kahise kerekana ko muri cyo kiringo hakunda kuba umutekano muke mu gihugu tumutege yompe
turatwo twegereje kiringo cy'amatora muri kahise naho matora hamwe hari no vuga hakogoma bimeshi n'acyo gituma duhamagariye umukuru w'igihugu kwe ufata ingingo zikomeye kugira ngo imvugo yakoresheje ihamagara ry'abarundi kwica abandi zohagarara kuko mu gihe hogira ibiba nta wundi azobibazwa niwe wenyine azobibazwa kuko niwe yahamagariye abarundi kwica abandi
ninonga dufite dusozera amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane shimire mwebwe se mwari muyateze yompi shimire bagenza ndumwe wese kuri hara yagize ngo aya makuru atororokanywe bofisi niyonge nayo kandi abashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.